murumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, abagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Uburundi bwongeye gushyiraho kompanyi nshya y'indege y'igihugu nyuma y'imyaka 12 yari isanzwe yarahagaze.
Ni kompanyi izoba nziza kandi izotera imbere, izoteza igihugu imbere. Tugiye kuraba
Imakile Ndabaneze, Minisitiri w'Ubucuruzi gutwara ibintu n'abantu, ivyerekeye ubukerarugendo n'inganda. Aho mu Burundi kandi, urukiko rw'ikirenga rwakatiye abantu 34 igifungo cya burundu rumaze kubahamya icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Rwanda, Inyansi Nkaka alias La Forge Fils Bazeye wahoze avugira FDLR yongeye kugaragara mu rukiko. Naho mu mahanga, umwanditsi w'umushiite wanenze umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah yiciwe mu majyepfo ya Libani. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya, tugumane. Amakuru yo hirya no hino ku isi cyohere hano muri Amerika, aho ibiro bishinzwe umurimo bitangaza ko imibare y'abadafite akazi kubera ikibazo cy'ikiza cya virusi ya corona yagabanutse mu cyumweru gishize. Diane Nini nahazwe byifashe bite?
Ubushikiranganje burabi vy'akazi buvyemeza, buvuga ko naho biri uko abakeneye gufashwa bakiri benshi ugeranije n'uko vyahoze imbere y'ikiza cya virusi ya corona. Abasabye gufashwa muri ino ndwi bagera ku 197. Ni ukuvuga ko bagabanutse 333 uravye uko vyari vyifashe mu ndwi iheze. Haraheze amezi atari make ibitigiri vy'abasaba gufashwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biguma hagati 700,000 and 900,000 ku ndwi ku ndwi. President Joe Biden yinjiye mu ndwi iwe ya gatatu y'ubuyobozi, akaba yifuza ko amafaranga ahabwa abadakora bakwije ibisabwa vyo gufashwa ava no ku $300,000 ku ndwi ku ndwi akaja ku $400,000. Yamaraha abarepublikane bo bifuza ko ayo mafaranga aho kongerezwa yovanwaho burundu. Kwa nyagihugu bagera ku 22,000,000 batakaje ubuzi kubera ikiza cya virusi ya corona, ababa 10,000,000 nibo bonyene bamaze kuronka ubundi buzi. Biruko mu gihe abahinga mu vy'ubutunzi bagabisha ko ibitigiri vy'abashomeri bishobora kuzokwiyongera mu misi iri imbere. Hagati aho mu mareta mwamwe haracariho amasaha ntarengwa ko yo gukora ubudandaje. Ni mu gihe hari abakoresha bamwe n'abandi babandanya kwirukana abakozi babo bivuye ku bucuruzi bucumbagira. Hari na hamwe abakozi bari kubasubirizwa n'ivyuma vy'ubuhinga bwa none.
Urakoze Diane Nini nahazwe. Tuve muri Amerika tujye muri Libani, aho umwanditsi w'umushiite w'umuyisilamu wanenze umutwe w'abarwanyi ba Hezbollah yarasiwe mu modoka mu majyepfo ya Libani uyu munsi ku wa kane. Hashize imyaka ubwicanyi nk'ubwo bwibasira impirimbanyi yo mu rwego rwo hejuru budaheruka muri icyo gihugu. Eugene Mukankusi arakomeza.
Umucamanza ukurikirana iby'urupfu rwe yavuze ko umurambo wa Rukman Slim wabonetseho amasasu ane mu mutwe n'irindi mu mugongo. Amwe mu makuru aturuka mu bashinzwe umutekano avuga ko telefoni ye yabonetse ku muhanda, bongeraho ko icyari kihishe inyuma y'iyicwa rye kitarasobanuka. Rukman Slim wari ufite mu myaka yegereza 60 yayoboye ikigo cy'ubushakashatsi yakoze filime afatanije n'umugore we, kandi yayoboye ibikorwa byo kubaka ububiko bw'inyandiko muri Libani mu bijyanye n'intambara yabaye hagati y'umwaka w'1975 n'uw'1990. Yamaganye ku mugaragaro ibyo yise igikorwa cy'umutwe wa Hezbollah w'abashiite gishyigikiwe na Irani mu bijyanye no gutera ubwoba n'uburyo bwawo bwo kugerageza kwikubira politiki muri Libani. Mushiki we yumvikanishije ko ibyo ari byo byatumye Slim yicwa. Yabonetse bwa nyuma yasuye inshuti ye y'umusizi. Umugore we yavuze ko Slim yaburiwe irengero mu ijoro kandi ko atitabye telefone. Umutwe wa Hezbollah ntacyo washatse kuvuga ku rupfu rwa Rukman Slim. Ambasaderi w'Ubufaransa n'abayobozi muri Libani harimo na perezida babyise ubwicanyi. Ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi muri Libani, Ralph Taraf, yasabye ko hakorwa amaperereza kandi yamaganye umuco wo kudahana muri Libani nk'uko yabyanditse kuri Twitter.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko indwara ya COVID-19 irimo kubangamira ibikorwa byo kurwanya kanseri. Eugene Mukankusi urakomeza.
Raporo y'iryo shami ry'umuryango w'abibumbye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ububi bwa kanseri ivuga ko COVID-19 irimo kugira ingaruka mbi ku bikorwa bigamije kurwanya kanseri mu gihe umubare w'abarwara n'abapfa bazize iyo ndwara ugenda wiyongera ku buryo bugaragara. Imibare mishya igaragaza ko abantu basanganywe indwara ya kanseri ku isi mu mwaka ushize bageze kuri miliyoni 19,300. Umubare w'abahitanywe n'izo ndwara wariyongereye ugera kuri miliyoni 10. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko kanseri iza ku mwanya wa kabiri mu zica abantu benshi 70% ry'abo zihitana nabo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buciriritse. OMS ivuga ko kanseri y'ibere yasimbuye iy'ibihaha mu ziboneka cyane ku isi. Iryo shami rya ONU riburira ko umubare w'abarwayi bashya ba kanseri witezwe kuziyongera cyane ukagera kuri miliyoni 30 mbere y'impera z'umwaka wa 2040. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuga ko hari byinshi abantu bashobora gukora bakirinda kurwara iyi kanseri.
Urakoze Jeni. Noneho tuje mu Bubiligi, aho urukiko rwahamije icyaha cy'iterabwoba umudiplomate wa Iran witwa Asadola Assad rumukatira igifungo cy'imyaka 20. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Asadola Asadi w'imyaka 49 y'amavuko yahoze ari nimero ya 3 mu bategetsi bo hejuru ba ambasade ya Irani i Vienne muri Autrichia yafatiwe mu Budage mu kwezi kwa 7/2018 ari mu biruhuko kuko ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate butamurengeraga hanze y'igihugu cya Autrichia. Ubudage bwamwoherereje ububirigi bumuburanisha afunze ariko ahakana ibyaha ashinjwa. Urubanza rwa Asadola Asadi rwaburanishirijwe mu mujyi wa Anvers mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe rwari mu mwiherero w'urukiko. Yakatiwe adahari. Yanze kwicara mu rukiko avuga ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha kubera ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate. Avoka we Dimitri Debeko yatangaje ko bazajuririra igihano cy'imyaka 20 urukiko rwakatiye Asadola Asadi. Asadola Asadi aregwa ko yateguye igitero cy'iterabwoba cyaburijwemo ku rugaga rw'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani iri mu buhungiro mu Gifaransa rwitwa Conseil National de la Résistance Iranienne rwari mu ikoraniro ngaruka mwaka ahitwa Villepinte hafi ya Paris umurwa mukuru w'Ubufaransa mu kwezi kwa 6 mu 2018. Iri koraniro ryahuje abantu bagera ku 25,000 ryarimo n'abatumirwa b'abanyapolitiki b'Abafaransa, Abongereza n'Abanyamerika. N'ubwa mbere umutegetsi ukomoka muri Irani aburanishijwe kandi ahanwe n'urukiko rwo mu Burayi.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mugiye no kuri Y3 radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu biyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu biyaga bigari cyohere mu Burundi aho urukiko rw'ikirenga muri icyo gihugu rwakatiye igifungo cya Burundi abantu 34 rumaze kubahamya icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza, kwica no gusenyera abaturage. Iryo tsinda ry'abantu 34 rigizwe n'abasirikare, abapolisi, abanyapolitike, abanyamakuru n'abo mu miryango idaharanira inyungu za politiki. Muri abo abatarapfuye baba hanze y'u Burundi. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Godefroid Niyombare niwaza kwisonga ry'ugo rutonde rw'abantu 34. Ugo rubanza rukaba rwagiye habona kuri uno wa kane, keretse rero gukatirwa umunyororo wo guherayo baciriwe no kuriha n'indishi z'akababaro ku bintu vyononywe muri iyo minsi yakurikiye ko gushaka gutembagaza ubutegetsi. Radio Rema FM izorihwa amafaranga arenga gato imiliyari 10 z'amarundi. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi imiliyoni zirenga 108, ubushikiranganji bw'umutekano imiliyoni zirenga gato 360, n'umugambwe CNDD-FDD imiliyoni zirenga 180. Hari n'abanyagihugu basabiye ku giti cyabo indishi nazo nyene zirenga gato imiliyoni 80. Uzi imbere akaba ari Bisaganya Albert, umupolisi w'ipete rya General aherutse gukukuruka akabasabirwa imiliyoni 25. Umushingwa manza Janvier Bigirimana we wabona ko ugo rubanza ari rwa politiki.
Mu mahinyo ari muri urubanza hari abantu bari kubagirizwa yuko bishe abantu shanke basambuye ibintu ku rubanza n'ibyo ruvuga, ariko igihe haba imyiyamamazo y'ukugwanya ikiringo cha gatatu cha Petro Nkurunziza, hari abantu batari bake muri aba bariko baravugwa muri urubanza batari mu gihugu. Umuntu akibaza ingene ubwo butungane n'ubwo butegetsi bw'igitega bashoboye gufundikanya ngo berekane ko abantu bafise ibintu basambuye bafise ibyo bononye.
Ubwo rubanza rero rusohotse mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gusaba ikigo cy'igihugu kigenzura uko ibimenyeshamakuru bikora sense kuganira n'amaradiyo yafatiwe ibihano. Umwe mu bamenyeshamakuru ari mu baciriwe ngo rubanza atashimiye ko tumuvuga izina, abona ko ibyo biganiro bitagishobotse mu gihe Bob Rugurika arongoye Radio RPA na Inosa Muhozi arongoye Television Renaissance bari mu bakatiwe uwo munyororo wo guherayo. Twahamagaye akarenga rimwe kuri telefone ngendanwa ya Agnes Bangiricenge avugira sentare na hinyuzwa kugira gira ica tubwiye ku majambo yashikirijwe nabo urubanza ruraba kana yashikirijwe n'umushingwa manza Janvier Bigirimana telefone yacamwo ariko ntiyayifata. Tunamurungikiye ubutumwa bugufi ku murongo wiwe wa WhatsApp naho nyene ntiyatwishuye ariko twabona kubwo ubutumwa bwa mushikiriye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru muri icyo gihugu rwasubukuye urubanza rw'abahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda nyine. Mu iburanisha rya none urukiko rwumvise bwana Inyansi Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wahoze avugira FDLR, yavuze ko ibyaha bimwe mu byaregwa atabikoze kuko nta bubasha yari afite ku gisirikare mu gihe cyagabaga ibitero ku Rwanda. Inkuru turayibaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Bwana Inyansi Nkaka bakunze kwita La Forge Fils Bazeye wakomeje kwiregura kuri uyu munsi yabwiye urukiko ko yabaye umuvugizi wa FDLR kuva mu 2010 ari nabwo yahawe uburenganzira bwo kujya mu nama za komite nyobozi y'uwo mutwe. Asobanura ko mu mpera za 2013 abayobozi ba FDLR bafashe icyemezo cyo gushyira intwaro hasi no gusubiza mu buzima busanzwe bamwe mu barwanyi bayo. Yavuze ko iyariyo nama ya mbere ya komite nyobozi yagiyemo, indi nama yemeza ko yagiyemo niyo mu 2015 ari na yavuga ko yafashe icyemezo cyo kohereza abarwanyi batanze intwari Kanyabayonga, Kisangane na Warungu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije uregwa ko ibyo avuga bigamije kwibutsa icyo yise amateka. Bazeye avuga ko mu myiregurire yashakaga kwerekana igihe yemereye kujya muri izo nama ko nizo yagiyemo ibyemezo byafashwe bigendanye n'igisirikare. Avuga ko bikwiye kumvikana ko inama zakozwe nyuma y'2015 byakozwe n'igisirikare kitagishije inama bari muri FDLR mu rwego rwa politiki kuko igisirikare cyari kibifitiye uburenganzira. Yabwiye urukiko ko ibikorwa byose bya gisirikare bitegurwa mu bwiru bukomeye bikamenyekana nyuma byarangije kuba. Bwana Nkaka arasobanura ko ibikorwa byo kugaba ibitero ku Rwanda we nk'umunyapolitiki nta ruhare yabigizemo. Avuga ko igisirikare cyari gifite uburenganzira bwo kuba cyagaba ibitero ntawe kigishije inama uretse guhabwa inshingano zo kuvugana n'itangazamakuru ngo nta zindi ngufu ijwi rye ryari rifite. Hari n'izindi nama avuga ko atajyagamo n'abandi bayobozi mu rwego rwa politiki kuko ngo yakundaga kubashakisha internet ya telefone. Maître Milton Inkuba umwunganira mu mategeko yabwira urukiko ko ibyaha birindwi Inyasi Nkaka hakurikiranyweho bigaragara ko atabikoze ku giti cye ku buryo yabiryozwa nk'agatozi. Yavuze ko bishingiye ku nshingano z'umwanya yari afite mu mutwe wa FDLR. Uyu munyamategeko akavuga ko uwo yunganira atagombye kuba bikurikiranwaho mu rwego rw'amategeko. Yabwira urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaje niba koko Nkaka yari afite ububasha ku gisirikare uretse kuba umwe mu bari bagize komite nyobozi. Avuga ko nta mabwiriza yari butange ku gisirikare ngo kibe cyahagarika igitero icyo ari cyo cyose cyangwa se ngo abashe kuba yari buhane umusirikare uwo ari we wese. Maître Nkuba atindanye ijambo avuga ko asanga kuba muri FDLR nk'uwo yunganira bidahagije ko byagira icyaha cyamutera gukurikiranwaho kuba mu mutwe w'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Avuga ko ntaho amategeko abihuza mu buryo butaziguye. Yavuze ko umugambi wa leta wo guhamagarira abahoze mu mashyamba gutahuka bitavuze ko yabaga igamije kubacira imanza, ahubwo kwari ukugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe mu mugambi wo kubaka igihugu. Kuri uyu munyamategeko ikibazo si ukuba muri FDLR, ahubwo ikibazo cyaba gukomeza kwinangira bakora ikibi. Aravuga ko nk'uko abandi baciye imutobo mu majyaruguru y'u Rwanda barimo n'abasirikare, uyu nawe yakirwa muri icyo cyiciro. Umucamanza abajije impamvu uruhande ruregwa rutumva ko kuba muri FDLR bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko. Maître Nkuba avuga ko ashingira ku murongo w'ubutegetsi bwahaye birebana n'abahoze ari abarwanyi muri FDLR, kuko kugeza ubu hari n'abatahutse nta kibazo bafite ku butaka bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Maître Nkuba avuga ibihabanye n'iby'uwo yunganira, kuko we ubwe yaburanye yiyemerera ibyaha hafi ya byose akabisabira imbabazi. Umushinjacyaha yibukije uburyo bwana Nkaka na Colonel Jean-Pierre Sekana bo bafashwe ko bari bavuye mu butumwa bw'akazi. Kugeza ubu Nkaka ntiyemera icyaha cyo kwica abantu, kugaba ibitero ku baturage ndetse no gukora iterabwoba ku nyungu za politiki. Ibi byaha ubushinjacyaha bushimangira ko bitatanga umurongo mu myiregurire ya Nkaka, kuko ibyo Maître Nkuba avuga binyuranye. Maître Milton Nkuba arasaba urukiko ko Nkaka yahabwa imbabazi agasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko leta yabikoze ku bandi benshi bahoze ari abarwanyi ba FDLR barimo n'abakomeye b'uwo mutwe. Ikindi kandi avuga nuko ngo ubushinjacyaha nta muntu n'umwe mu bahoze muri FDLR batahutse bugaragaza ko yarezwe ibyaha bisa n'ibya Inyasi Nkaka, bityo agasaba ko nawe atakurikiranwa. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko abaregwa bagomba gusobanurira urukiko uburyo bafashwe n'ubutumwa bari bavuyemo mu gihugu cya Uganda. Bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita Forge Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean-Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara wari ushinzwe ubutasi bw'uwo mutwe, bafashwe mu ntangiriro za 2018 ku mupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyaha byinshi baregwa barabyemera bagasaba imbabazi, bakemeza ko bafashije igihugu mu gutanga makuru meza. Umucamanza yanzuye ko azasubukura urubanza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2021. Ubushinjacyaha nawo umunsi buzatanga imyanzuro ya nyuma muri urubanza biboneka ko rwerekeza ku musozo. Wagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Rick Bagira ubusa, tuve mu Rwanda dusubire mu Burundi, aho kuva kuri uyu wa kane bwongeye kubona kompanyi y'indege y'igihugu nyuma y'imyaka 12 yarahagaze. Burundi Airlines igizwe n'ikomatanwa rya Air Burundi ya kera n'ishyirahamwe rishinzwe gutunganya ibikorwa ku kibuga cy'indege Sobujea. Abakozi bakoreraga ibyo bigo byombi bazahabwa akazi muri Burundi Airlines, ibarwa igishoro cy'ibanze cya miliyari 15 z'amafaranga y'amarundi. Eloge Willy Kaneza yabikurikiranye.
Umushinganje w'ubudandaji utwara abantu n'ibintu izerekeye ba mukerarugendo n'amahinguriro yavuze ko kubona ino kompanyi ivutse ayiteka ku gihugu cy'u Burundi kandi yari izina bwihaye mu makungu. Ayigira inama n'umurwi ujejwe gusukiranya icyahoze ari kompanyi y'indege y'igihugu Air Burundi hamwe n'ishyirahamwe Sobujea rijejwe gutunganya ibikorwa ku bibuga z'indege. Immaculée Ndabaneze yasiguye ko ata mpungenge n'imwe ihari ku bijyanye n'ahazova indege zizoguruka.
Iyo umwana avutse ababyeyi baramugaburira bakamukuza, hanyuma amaze gukura akaguruka. Natwe nuko n'irishyirahamwe nuko riravutse uyu munsi, riravutse iminsi rizobanza rikisunganya rigakura uburyo bwo bugashira uburyo bwose mu kibanza kugira ngo butangure gukora. Iki gihembwa nikizoba kirekire kandi izi ndege mwese mugomba azabona ntizoboneka, zibuzwe kuboneka zizoboneka nyine. Noneho ufata amashyirahamwe abiri ere burundi na Sobujea ukayashyira hamwe utaboneye urutera uri kuraje. Iri shyirahamwe ni ishyirahamwe rikuru cyane, mu mashyirahamwe manini manini mu Burundi rizoba rihari, kandi n'uburyo bwose bukenewe buzoboneka kugira ngo ritere imbere nizo ndege ziboneke turi kwise hamwe nabandi uradu buryo bose bakoreramo kugira barongeze ndege tukuvuga twebwe ngo tuzota tugenda tugure ngo yindi tuzokurikiza buryo bose abandi bakoresha ko bazijya nyinshi ziguruka ariho muri salon rero handi rarabizi nyinshi zijya ziguruka tuvuga ko yanditse ko Uganda Airlines ko Uganda Airlines ayiguze ijana ku ijana rero buryo bwinshi butekekanijwe kugira umuntu aronge ndege
mufatoni ndabaneze harongoye ubushiranganje burabudandaje yanavuze ko mu misi za hazotunganywa bushasha ibijanye na bamukera rugendo bagira akavuga ko kubona ino kompanyi igiyeho mu gihizi ugarijwe n'ikiza cha COVID-19 bitabanganya na gato
iyi rero corona niyo dutera ubwoba kuko iri ku isi yose kandi isi ishishikara ibaho bibaza yuko turi mu bandi si twebwe twenyine twoheza rero tukizera yuko aba baturiste bazoza bagume baza kandi mu kuvuga yuko muri turizme turafise byinshi byo kugurisha imezi za tuzobatuma tubabwira ibya turizme nabyo ngene bigiye gutunganywa aha rero ni mureme iyi kompanyi izoba nziza kandi izotera imbere izoteza igihugu imbere tugiye kuraba gestion yayo ngene izogenda kuko nicyo kintu gihambaye muri aya makompanyi ya transport
ishyirahamwe Sobujeya naho rimwe imitahe ya leta ririgenga mu kwitunganya ndari uyu munsi hari urubanza abakozi baserukira abandi muri sendika bari bafise muri sentare y'akazi bahuza n'umukoresha wabo na cyane cyane ku kibazo cy'ibirarane by'uturusho cyo ku mishahara yabo y'imyaka itari mike mu kurindira ko urubanza rwungururijwe kuwa 24 ukwezi kwa kane uyu mwaka rusasa umushikiranganji ndabaneze hahica adakekeranya ko uguhakaza abahora muri ryo na Air Burundi
nawe umva ko mbarege ikibazo se nka mwari abakozi bazogumaho bwari kontra za mashashi none ko baharani kontra n'abamvuwayeri babo ubundi batazobakihari batazosinya amakontra mashashi mugabo bazogumaho mbwa basinya amakontra mashashi none wowe bagutumije nta mukozi n'umwe araza kundaba ngo mbaze niba azotaha nta n'umwe urebe ndakubwiye ntibarazi neza ko bazoguma mu bibanza barimo mugabo amakontra azoba amashashi nico mvise nishura ko ubwo bwoba bafise nibabugira baraza baturare twebwe tubatwara tuzobahumuriza zibone ngene baca kuri wewe kugira ngo bashobore gushikira batwara baba baze bitumye bimeze gutyo
Arafite mitahe muri Burundi Airlines n'igihugu cy'u Burundi ishira hamwe ryo gushumbushanya soka bu leta isanzwe ifisemo mutahe munini na societe Sabena y'ababiligi itagikora mutahe wibanze wayo ungana na miliyari 15 ni miliyoni zirenga 900 amafaranga ya marundi kompanyi ndege y'igihugu cy'u Burundi yari yashinzwe ubwa mbere mu 1971 ariko hija kumenyekana cyane ku izina rya Air Burundi mu 1975 indege zayo zahagaritse kuguruka kuva kwa gatanu kwezi kw'icyenda mu 2009 undi yasiganye ndagi marudende ico gihe ikaba muri iyo myaka yamaze yajana ikongera kavana ingenzi mu bihugu by'Uganda hamwe n'u Rwanda eroje uri ka neza ijuru rya Amerika
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe hanini n'ibikenye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX Rwanda ruzakira inkingo zirengaho gato kuri miliyoni imwe ese ibi bisobanuye iki ku Rwanda nibyo mugenzi wacu Edi Rwema yavuganyeho na ministri w'ubuzima muganga Daniel Ngamije
izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni imwe mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa COVAX facility muri izo ngizo harimo ibihumbi 2960 mu Rwanda rubonye za Pfizer mu bihugu bine byo muri Afurika birimo South Africa cyangwa Afurika y'Epfo Tunisia Cape Verde n'u Rwanda nyine akaba ari inkingo zitubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu rubashe kubona izo nkingo turazibona rero mu byiciro bibiri 2260 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo mu matariki 15 hanyuma ikindi gice cya kabiri 1996 tuboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri
ibyo aribyo byose umuntu ntago yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki
birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije kuko dukeneye kuko tugomba gukingira nibura abantu 60% batuye mu Rwanda tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite 60% yabo biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'ingingo za dose tuzabona kugira ngo buri wese abone nibura ingingo ebyiri kandi tugere kuri 60%. Ibi tugiye kubona cyane cyane turaza kubiha abakozi bo kwa muganga kuko nibo bumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora, gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Nitumara ku abakozi bo kwa muganga, ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga, tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65 cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo barwaye COVID. Tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID kuko nabo ubasanga kwa muganga, ukabasanga mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda. Nuko gahunda imeze, tukazagenda rero twongera nyine umubare wawo dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka.
Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi Banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Mu mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72, byavuye ku masaha 120 hanyuma yagera mu Rwanda akajya mu kato iwe k'iminsi 7. Ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha 28 mu mahoteli?
Byanogejweho kurushaho, ndetse hari n'inyandiko mu kanya iza gusohoka ibimoza hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo numva cyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda, byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi 5 mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima busanzwe aho ari, byagaragaraga yuko ashobora kwandura. Mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite certificate yerekana ko batarwaye, ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu 2, 3, 4 banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi 5 mbere y'uko bahaguruka. Ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period, ubwo igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso, ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi 7 igeze mu gihugu wongera kwisuzumisha kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege, wanduriye ku kibuga, tugira amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije, niba yaranduye tubashe kumubona.
Hanyuma nyakubahwa Minisitiri, mu gusoza, Ubwongereza bwashize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu rutemera ko abaturage bavuye muri icyo gihugu binjira mu Bwongereza. Ahanini bakavuga ko babihera ku mpungenge z'uko hari ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe birimo Afrika y'Epfo. Ese hari ibisobanuro Ubwongereza bwari bwabaha? Ese hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora kuzakurwa kuri uru rutonde? Hanyuma se mu bijyanye n'ubwo bwoko bushya bwa virusi ya corona bwari bwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda?
Ubwoko bushya ntabwo turabona mu Rwanda, ari naho twibarije bashe kubisobanuza igituma icyo cyemezo cyafashwe, birandikwa biratangazwa. Nizeye ko mu biganiro bihari ndetse no guhishingira ku makuru afite ireme kujyanye n'ubushakashatsi buba buri gukorwa, ibintu bishobora no guhinduka, ariko kugeza ubu ngubu twebwe icyemezo cyafashwe nta shingiro rishingiye ku bimenyetso bifatika bihari.
Muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, nagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze Rwema.
Muganga Daniel Ngamije mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema hano ku Ijwi ry'Amerika.
Bakunze Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Nshuti mukomeje gutega matwi amakuru yacu kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwese mwayakurikiye hamwe n'abagenzi banje bandi bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Frederic Nkundikije Jeffrey Mutagoma.